Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi
na Oriane Itangishaka, nanjye ndabaramutse ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Itegeko yanyu ya procurement ruhande rumwe mufite made in Rwanda. Mushaka gutegeka. Ni muri procurement harimo don't buy made in Rwanda.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame havuga ku kibazo cy'abarwanya cy'abanyarwanda bagura ibintu bikorerwa hanze y'igihugu. Yari yabonanye n'abaturage bo mu karere ka Gasabo mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Iteka rya Perezida wa Amerika Donald Trump ribuza igihe gito impunzi n'abandi bantu bava mu bihugu birindwi byiganjemo abayisilamu kwinjira muri Amerika bizagomba kwemezwa n'urukiko rw'ikirenga niba byujuje byarakurikije itegeko nshinga.
Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe kwitaho impunzi ku isi HCR bigabisha ko ubuzima bw'impunzi z'abarundi bari mu makambi y'impunzi mu bihugu bibanyi bugenda butosekara. Muri Haiti, Jovenel Moïse yarahiye icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu.
Izo ni zimwe mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Impuguke mu by'amategeko hafi ya bose baremeranwa ko iteka rya Perezida wa Amerika Donald Trump ryo guhagarika by'igihe gito impunzi n'abandi bantu bava mu bihugu birindwi byiganjemo abayisilamu, urukiko rw'ikirenga ari rwo ruzagomba gufata icyemezo rukareba niba iryo teka ryarubahirije itegeko nshinga. Abantu benshi barebwa n'iryo teka babujijwe kwinjira muri Amerika ubu bagejeje ibirego mu rukiko. Ikirego kimwe gisa n'ikigenewe urukiko rukuru. Nuko rero inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizavaho zifata icyemezo cyazatuma Perezida iteka rya Perezida Donald Trump ribuza kwinjira muri Amerika niba rero ryazubahirizwa. Sekretari ushinzwe umutekano w'igihugu wa Amerika John Kerry yabwiye abadepite kuri uyu wa kabiri ko yagombaga gutinza ishyirwa mu bikorwa ry'iryo teka rya Perezida Donald Trump rihagarika ingendo z'impunzi ziri muri gahunda izemerera kwinjira muri Amerika. Iryo teka rinareba abagenzi baturuka mu bihugu birindwi byiganjemo abayisilamu. Kerry yavuze ko asubije amaso inyuma hasanga yaragombaga kubitinza gato bityo akabasha kuvugana n'abagize Kongere ya Amerika. Yongeyeho ati uruhare rwanjye rwose ndarwemera kuba iryo teka ryarihutiwe gushyirwa mu bikorwa. Ibyo Kerry yabivugiye imbere ya komite ishinzwe umutekano w'igihugu. Bwari ubwa mbere Kerry avugira ku mugaragaro imbere y'abadepite mu nzu Kongere ya Amerika ikoreramo. Yanavuze ko ubuyobozi nta yandi mazina y'ibihugu dutekereza kongera ku rutonde rw'ibirebwa n'iteka rya Perezida ribuza abaturage babyo kwinjira muri Amerika.
Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe kwitaho impunzi ku isi HCR bigabisha ko ubuzima bw'impunzi z'abarundi bari mu makambi y'impunzi mu bihugu bibanyi bugenda butosekara. Ibyo biro bivuga kandi ko hakenewe byihuta ibibanza byo kwakiramwo impunzi z'abarundi zibandanya gushika muri izo nkambi. Igihugu cya Tanzania, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyakiriye impunzi z'abarundi bagera ku 380,600. Ivyo biro vya ONU bigereranya kwico gitigiri c'impunzi gishobora gushika ku 500,000 muri uyu mwaka w'2017. Mu gihe abantu babandanya guhunga indyane za politike n'ihohotera ryakiremwa muntu mu Burundi. Umuvugizi wa HCR Leo Dobbs abwira Ijwi rya Amerika ko hakiriho amaraporo yerekeye inyuruzwa ry'abantu, ubwicanyi bugirwa ku bantu batandukanye, kumwe n'ubwicanyi bugirwa na Leta, kandi ko ibitigiri by'abantu amajana n'amajana babandanya guhunga igihugu burindwi. Nuko biruko ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu mu Burundi bumenyesha ko Abarundi barenga 100,000 bamaze gutahuka bava cyane cyane mu gihugu cya Tanzania. Bamenyesha kandi ko naho Uburundi bufise impunzi mu bihugu bibanyi nabwo bubandanya kwakira impunzi. Ubushikiranganje bumenyesha kandi ko Uburundi buhaye indaro impunzi zigera ku 58,000, abenshi muri bo bakaba bava mu gihugu cya Congo.
Abategetsi muri Afghanistan bavuga ko umwe yahuzi yagabye igitero cya bombe hafi y'urukiko rw'ikirenga mu rwa mukuru Kabul cyahitanye abantu batari munsi ya 20 gikomeretsa abandi bagera kuri 40 abenshi mu bakozweho n'icyo gitero bivugwa ko ari abakozi bo mu rukiko mu bapfuye harimo abagore babiri n'umwana Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yamaganye icyo gitero avuga ko ari ubunyamaswa kandi ko ari igikorwa kidakwiye kubabarirwa ntawahise akitirira icyo gitero kandi kibaye umunsi umwe nyuma yuko ONU ivuze muri raporo yayo ku rugomorwa muri Afghanistan ko rwahitanye abasivili barenga 11,400 abo barimo abagera ku 3,500 bapfuye mu mwaka ushize wa 2016 ibyo rero byatumye uwo mwaka uza kwisonga ry'imyaka yapfuyemo abantu benshi muri Afghanistan kuva mu 2009
Kuri uno munsi wa kabiri Jovenel Moise yarahiye icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu aho ni mu gihe hari haheze imyaka ibiri igihugu gihanzwe n'ibibazo bijanye n'itunganywa ry'amatora y'umukuru w'igihugu muri Haiti Moise yarahiye icese ku biro by'inamashingamateka aho ibirori byari byitabwe n'abashingamateka ba Haiti kimwe n'abategetsi b'abanyamahanga Moise yatowe guhiganwa mu matora n'uwahoze ari perezida wa Haiti Michel Martelly yakaba yatsinze amatora yabaye ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 afise amajwi angana n'ibice 56%. Jovenel Moise afise imyaka 48. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa na Venezuela ni bimwe mu bihugu byari byitavye ivyo birori by'ukurahira icese.
Umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza niwe umaze imyaka myinshi ku buyobozi mu bijyanye n'ubwami ni nawe wa mbere ubumaze igihe mu Bwongereza aho amaze imyaka 65 ku buyobozi yubire rero yagize yubire mu muhango w'iyo myaka 65 amaze ku buyobozi haraswa inshuro 41 hejuru muri Londres mu Bwongereza hanavuzwa inzogera mu muhango wabereye Westminster Abe ni imwe muri kiliziya za kera imaze imyaka 70. Elizabeth yarafite imyaka 25 ubwo umwami George wa gatandatu yitabaga Imana aho ni se umubyara yitabye Imana rero ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka 1952. Muri uwo mwaka wakurikiyeho rero ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatandatu yari imitswe ahabwa izina ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri mu muhango wabereye werekanywe bwa mbere kuri televiziyo igihe wari urimo kuba. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri azizihiza isabukuru y'amavuko y'imyaka 91 mu kwezi kwa kane uyu mwaka 2017. Radijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2
mushobora kandi no kutwandikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook no kuri Twitter adresi yacu ni VOA radio yacu Site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com
Tukomereze ibiganiro by'ijwi ry'Amerika mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda Perezida Paul Kagame yanenze abanyarwanda bakirukira kugura ibikorerwa mu mahanga kandi bishobora kuboneka ku isoko ry'u Rwanda. Perezida Kagame uyu munsi yari yasuye akarere ka Gasabo kari mu nkengero z'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda dufitiye inkuru irambuye.
Ibi Perezida Paul Kagame yabivuze mu nama yamuhuje n'abayobozi b'inzego z'ibanze zo mu karere ka Gasabo uhereye ku rwego rw'umudugudu nyuma yo gusura hubatse agace k'inganda nako gaherereye mu karere ka Gasabo Perezida Kagame yavuze ko yababajwe cyane n'uburyo banyiri inganda bakora ibintu byiza ariko kugeza ubu bakaba bagurisha n'abanyamahanga kandi mu Rwanda bakigura ibikoresho bakuye mu mahanga kandi bihenze Perezida Kagame avuga ko agiye gukurikirana ubwe abashinzwe ibyo kugura ibikoresho mu nzego za leta
ategeko yanyu ya procurement ruhande rumwe mufite made in Rwanda mushaka gutera imbere. Then muri procurement harimo don't buy made in Rwanda. Nasanze ahantu bakora ibintu byo kubaka yitwa Strotech. Rukuntu bakora ibintu by'ibyatsi, ibintu biva mu mirima, mu by'imiceri, ngano n'iki barangiza bakabikora, bakoramo inkuta, bakora n'ibyuma n'amabati. Barangije kandi wajya mu biciro ntabwo bahenze. So abantu ba procurement ndaza kurwana namwe rwose. procurement igira n'ikibazo na made in Rwanda ndaza kurwana namwe pepepe.
Perezida Paul Kagame yavuze ko hari inganda ziri kubakwa mu Rwanda kandi zikora ibintu byiza, ariko ugasanga abaguzi b'imbere mu gihugu batazihahiramo, ahubwo bakigurira ibyo hanze y'igihugu kandi bihenze kurushaho. Perezida Kagame yavuze ko ibyo bintu bitumvikana. Yakomeje avuga ko hari byinshi bikorwa bitwara amafaranga y'igihugu bigurwa hanze, kandi bakoresheje iby'imbere mu Rwanda byakorwa inshuro zirenze 10. Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko abanyenganda bagomba gukora ibikoresho byiza kandi byinshi, ndetse n'igiciro cyabyo kikaba kigomba kujya hasi kugira ngo bibashe kugurika ku isoko. Gusa abantu banyuranye bakunze kugaragaza ko ibikorerwa mu Rwanda kenshi biza bihenze, ku buryo atari benshi mu Banyarwanda babasha kubigura.
Iyo usanga ishati yaho iyo bakoreye mu Rwanda iragura ibihumbi 80, ishati yo muri Nakumat ivuye hanze iragura ibihumbi 15. Ukibaza ese kubera iki ibintu byacu bidozwe ishati igura ibihumbi 80, ipantaro n'ikote yayo bigura ibihumbi 500 no kurenga, ni ukubera iki kandi ibintu bivuye hanze bigahinduka? Ikindi hari ubwo ushaka gutanga nk'isoko, umuntu akakwereka ko afite ibintu byiza, wamubwira uti se ushobora kubona komandi y'ibintu tuvuge ibihumbi 10 by'iki kintu, akakubwira ati ntabwo ushobora kubibona, ati ushobora kubivana i Uganda, ati ushobora kubivana. Ushobora gukora ibyo bintu ariko none ugasanga nta karite birimo, nta nubwo bikoze neza, ugasanga rero karite urajya kuryanira none byo hanze.
Mu minsi ishize guverinoma y'u Rwanda yashyize imbere gahunda yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, ihanika imisoro ku bicuruzwa bimwe na bimwe nk'imyenda ya caguwa, mu rwego rwo guca intege abatumizaga ibyo bicuruzwa mu mahanga. Gusa benshi mu biyambazaga iyi myenda bamwe bavuga ko icyemezo cyafashwe hutihuti, ko mu Rwanda hataraba inganda zihagije zashobora gukora iyo myenda, kandi n'ubushobozi bwa bamwe butabemerera kugura imyenda mishya. Asumta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze kuri inkuru. Turacyari mu Rwanda, ubutabera bw'u Rwanda hejo bwongeye gutangaza ko bikigoranye gutahura ibyaha bya ruswa ikiri ku kigero cyo hejuru. Mu kiganiro urwego rw'ubutabera bwahaye abanyamakuru muri iki cyumweru cyahariwe kurwanya ruswa mu nkiko, abahagarariye urwo rwego bavuze ko abatwara abagenzi kuri moto n'abashoferi b'imodoka aribo bari kwisonga mu batanga ruswa. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda yakurikiranye icyo kiganiro.
Batangiza icyumweru bisi cyo kurwanya ruswa mu nkiko, abahagarariye inzego z'ubutabera mu Rwanda babwiye itangazamakuru ko ibyaha bya ruswa n'ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu mu Rwanda bidakabije. Profesori Samurugege, perezida w'urukiko rw'ikirenga, yabwiye abanyamakuru ko kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2016 imibare y'imanza z'ibyaha bya ruswa bafite ari 324. Perezida w'urukiko rw'ikirenga yavuze ko imibare y'igihembwe gishize igaragaza ko imanza zaciwe ari iz'abatanze ruswa iri hagati y'amafaranga 300,000 to 500,000, mu gihe uwatanze ruswa y'amafaranga menshi ari 500,000. Abatwara abagenzi kuri moto n'abashoferi b'imodoka ubutabera bubashyira ku rupapuro rw'imbere nka bamwe mu bakunze kugaragara mu gutanga ruswa, bari kuri 14 muri 35 by'imanza zaburanishijwe. Iyi mibare ariko iratera gushidikanya gukomeye kubera imwe mu mishinga migari ikunze kudindira bikavuga ko nyirabayazana ari ruswa, kandi bikarangira ntawe ukurikiranwe kubera bamwe mu bahawe iyo mishinga bari abanyabubasha. Abanyamakuru babajije abakuriye ubutabera impamvu ababigiramo uruhare bahawe izina ry'ibifi binini badakurikiranwa. Profesori Samurugege avuga ko impanza nk'izo ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha butajya buzishyikiriza inkiko.
Twe tuburanisha imanza twashyikirijwe, inkiko ntizagenda zishakisha ba big fish ngo tubaburanishe.
Madamu Agnes Mukagashugi, umushinjacyaha mukuru wungirije, asobanura ko impamvu ibifi binini batamenyekana mu gutanga no kwakira ruswa bafite amayeri ahambaye, bityo ko kubabonera ibimenyetso byo guheraho babakurikirana bitoroshye.
Nuko usanga akenshi ba bantu tuvuga ko bakomeye bo iyo bajya gukora icyaha cya ruswa barabanza bakabitekerezaho, bakabikora no mu buryo bushyitse cyane burimo amayeri menshi, ku buryo baba bavuga bati nkora iki ngiki, ni igikora reka ndebe niba hari ikimenyetso kizaboneka ku buryo shobora kuba nava.
Ubwo bagaragazaga ibipimo by'uburyo ruswa ihagaze mu Rwanda mu kwezi gushize, Madame Marie Immaculée Ingabire ukuriye umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda, yatunze agatoki urwego rw'ubutabera nka rumwe mu zikomeza guha intebe ruswa.
Niba ari amategeko nashyirwe mu bikorwa, n'uwo ngo agomba kuyashyira mu bikorwa natayashyiramo nawe abikurikiranweho, kubera ko hari ibintu bikwiye guhinduka. Hari ikintu abacamanza bihishe inyuma kitwa ngo yaruciye uko abyumva. Nimba ufite imyumvire ituma ukingira ikibaba umunyabyaha, ubwo nawe ukwiye kubuva muri ubwo bucamanza, kuko imyumvire yawe ntijyanye nabwo, izatuma udafasha ko ikibazo gikemuka. Ngira ngo iki ni ikintu abantu bakwiye gushyiramo imbaraga nyinshi.
Inzego z'ubutabera zirakangurira abandi kugendera kuri ruswa n'igisa nayo, mu gihe nazo zemera ko zitari shyashya. Profeseri Rugege akavuga ko imibare y'abacamanza barya ruswa iri hasi cyane. Imibare ya Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda igaragaza ko kuva mu 2005 kugeza ubu hamaze kwirukanwa abacamanza 16 n'abanditsi b'inkiko 22 bazira ruswa n'indi myitwarire iganisha kuri yo. Imibare kandi ikomeza igaragaza ko mu mwaka ushize wa 2016 abahamijwe ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu basaga 1000 bangana na 73%, mu gihe abandi 27% bo babaye abere. Ruswa bibwayo 81% bahamwa n'ibyaha, 19% bakaba abere. Inzego zitandukanye zifuza ko hajyaho urukiko rwihariye rwajya ruburanisha ibyaha nk'ibi. Perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko hari umushinga w'itegeko ukiri mu nteko ishinga amategeko, ku buryo hazabaho urugereko rukorera mu rukiko rwisumbuye, kuko asanga ruswa itari icyorezo mu Rwanda byatuma bashyiraho urukiko rwihariye. Ibyegeranyo bikunze gutunga agatoki igipolisi, ubucamanza n'inzego z'ibanze mu bazi imbere mu kurya ruswa. N'urugamba abategetsi bashyize imbere umunsi ku wundi. U Rwanda ruza ku mwanya wa gatatu muri Afurika mu bihugu bitihanganira icyaha cya ruswa. Gusa iyo uganiriye na bamwe mu batanga ruswa ntibabura kwemeza ko yahinduriwe isura. Uyijwi rya Amerika yarindiye umutekano avuga ko kimwe mu bitiza umurindi ruswa ari uko zimwe muri za serivisi ziboneka bigoranye kubera amananiza y'abagombye kuzitanga.
Kora ko kubaka mu mujyi wa Kigali bisa nk'aho bigoranye, buri muntu wese yitwa ko ari umuyobozi ushinzwe icyo gikorwa ashaka kwaka ruswa. Gusa ikibabaje yaba abana yakagenda bakanabigukorera byashaka byo kwabyiza.
Byigeze bikubaho?
Yego byambayeho. Njya gushaka icyangombwa ndakeka nigeze kujya mu karere, icyo gihe ndumva narasanze umuntu twumvikana ko ngomba kumuha amafaranga 500,000 ambwira ko ari buyitabiye nkorera, ariko ntabwo byabaye.
Kuki umuntu yatanga ruswa kugira ngo serivisi ikemuke kandi n'ubundi byanditswe ko umuntu agomba guhabwa serivisi?
Aye serivisi yo gushaka ibigoranye witabaye gukorera byihuse na byo ukabona bitapfa utabikunda bite no gushaka guca ku muntu akakubwira ngo uretse banze babigenze gutya na gutya, banze babigenze gutya na gutya bakajya bakudindiza aho kugira ngo ubone ko wadindira kandi ikintu ugomba ugikeneye cyane, bikaba ngombwa yuko wanyura muri ubwo buryo kikava mu nzira kugira ngo ukomeze usiragire.
Uburenganzira ntibugurwa, dufatanye guca ruswa. Niyo nsanganyamatsiko abari mu nzego z'ubutabera bihaye muri iki cyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko. Eka bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakomeje kutwumva rero tubamenyeshe ko Ijwi rya Amerika rimaze imyaka 75 ribagezaho ibiganiro. Radio Ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byayo bwa mbere mu kwezi kwa kabiri umwaka 1942, mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Icyo gihe icyicaro cyayo cyari kiri mu mujyi wa New York. Tuzakomeza rero kwakira ubutumwa bwanyu n'intashyo ku bijyanye n'isabukuru izamara ukwezi kwa kabiri kose, ndetse n'intangiriro z'ukwa gatatu.
Andi naho uno munsi wa kabiri muri sentare nkuru y'igihugu cy'u Burundi yegukira intara ya Gitega yaburanishije urubanza rw'umwigisha yahora akora ku ishuri rya La Bergenette mu gisagara cya Gitega. Uyu mwigisha yagirizwa gufata ku nguvu abana 14 yigisha mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye. Umenyesha makuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana ni waduha umuco kuri iyi nkuru.
Urubanza rw'umwigisha Munyankindi Corneille yahora yigisha ku ishuri ry'abikorera ivyabura Bergenette mu gisagara ca Gitega rwashashe kuri uno wa kabiri mu manza zikibiriraho. Uwo mwigisha yagirizwa gushurashutsa abana 17 yigisha. Sentare nkuru yegukira intara ya Gitega imaze gusasa isaha zitandatu zo ku murango, uwagirizwa yarengutse ari kumwe n'umushingwamanza amunganira. Imiryango y'abana bashurashujwe yari yitavye iri kumwe n'abo bana n'abashingwamanza babo, haba umushikiriza manza canke abunganira impande ibiri. Basavye sentare ku rubanza ngo buranishwe mu mwiherero kubera ko mu ntayi y'icese abana botinya kuvuga ivyabashikiye. Ni icifuzo sentare yihutiye guha agaciro icisaba bari buzuye mu ngoro y'imanza no hanze bakinje gusohokera rimwe hasigaye abavyeyi n'abana ababunganira hamwe n'abakurikirana agateka k'abana hafi n'abarezi bo kwishura Beaujolais mu masaha yegera saa munani. Sentare yagiye mu mwiherero wamaze iminota 12 ibona ugaruka gusoma ubwo yaciye. Sentare yavuze ko umwigisha Corneille Munyankindi yagiriwe n'icaha imuhanisha umunyoro w'impaga w'imyaka 30 gutanga indishyi y'akababaro y'imiliyoni 3 kuri buri mwana yashurashujwe n'imiliyoni 2 ku ishuri la Beaujolais. Bamwe mu bavyeyi bafise abana biga ku ishuri la Beaujolais bari baje gukurikirana urubanza bati
kuri jewe jembo nico kiana tacho kivuze kubera yego ngomenga kiraremereye umuntu aravye mugabo turavye ivyo yakoze ntacho kivuze kuri jewe
na wavuka ko vyeje urubanza tunezereje cyane uko babaruciye
ke mu bisanzwe twe turaryohewe cyane mugabo icyo yakoze sikiza vraiment sikiza cyane.
Umushingwa manza primemba rubuke yarongoye ishirahamwe ONCT Ouais ton frère Observatoire pour la lutte contre la criminalité transnationale mu rurimi rw'igifaransa rigwanya urudandazwa rw'abantu ari mu bunganiye imiryango yabo bana arashima uko
urubanza rwagenze neza cyane twashimye isentare yagerageje guhijambo abategereza kuri ha bose ariko kandi ikintu twashimye nuko intahecese ibaye mu mwiherero kuko yari yerekeye abana batarakwiza imyaka 12 kandi niko amategeko abitegekanya byatumye haba umutekano muri sentare aho intahecese rikirabera kandi bituma nabajejwe kuvuga bavuga bisanzuye y'abamasura canke abavyeyi babana ariko kandi nitwareka gushima ingene urubanza rusozerewe ruvuga rushima kandi yuko gwanyarutse wakozwe mu byo bita ikibiriraho tugashima n'igihano gihawe wakoze ico caha.
Maitre Mbarubukeye avuga ko gufatwa ku nguvu kubana biri mu ntandaro zituma abana b'abakobwa badandazwa mu bindi bihugu.
Umwana yafashwe ku nguvu ico caha korewe ababanye kibano gice kitangura kumwinuba kubera kumiriwe aha wakato uko gukumirwa rero no gusuzugurika iyo haje rero umuntu adandaza abantu kamujyosha kamuresha kambwira ati jewe ngo ndakujane muri Oman cyangwa muri Arabie Saoudite nze ndakurondera yakazi abimubwira kubera abazi yuko yamenyereye ibintu byo gufatwa ku nguvu byo gushurashuzwa abaza ati namushikana muri ibyo bihugu by'abarabu bizokoroha mushira muri bya pornography bica bituma rero uwo mwana aca yemera byoroshye kuko n'ubundi avuga ati je narimbayeho na muri iki gihugu reka nigire ko ndonsaho ndonko ubuzima n'umva ko ari ibintu bifatanye byo kwegangane ibi bintu bya viole byo gufata abana ku nguvu n'inzira zijana mu kudandazwa kw'abantu.
Umwigisha Corneille Munyankindi amaze kwagirwa n'icaha yavuze ko iyo myaka bamuciriye atabe yarasigaje akaba atashimye no kunguruza urubanza. Igitega Fidel Antoine Sabimana Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ritangaza ko ubuzima bw'abantu barenga imiliyoni 8 bapfa buri mwaka bazira indwara ya kanseri bushobora kurengerwa igihe yosuzumwa ikaboneka hakiri kare. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Lisa Schlind ari i Geneva mu Buswisi avuga ko OMS yatanze amabwirizwa mashasha azokurikizwa ku ndwara ya kanseri mbere y'umunsi wo kuzirikana iyo ndwara uyu mwaka ku isi yose. Iyo nkuru yasobanuwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Indwara ya kanseri yashitse ku rugero ruteye agahinda ku isi. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko iyo ndwara yigeze kubonwa nk'indwara yibonekeza mu bihugu biteye imbere gusa ko yamara muri iki gihe ibintu atariko bikimeze. Ishyirahamwe OMS rivuga ko 2/3 by'abantu bapfa ku isi muri iki gihe baba mu bihugu bifise ubutunzi bubayabaye n'ubutunzi buri hagati na hagati. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu bavuga ko byitezwe ko abantu bahitanwa n'indwara ya kanseri mu bihugu bikenye biyongera mu kuva ku miliyoni 8 n'ibihumbi 200 ku mwaka bagashika ku barenga miliyoni 9 mu mwaka w'ibihumbi 2030 hamwe atanga ingo zofatwa zo gusuzuma neza kurushiriza iyo ndwara no kuyivura hakiri kare. Etienne Krug numuyobozi w'ibiro by'ishyirahamwe OMS kuvyerekeye indwara zitandukira avuga ko umuntu aretse abantu bahitanwa n'indwara ya kanseri ko kandi ivyo bituma haba ubuhombe bwinshi kubijanye n'amafaranga.
It's been estimated that 1.6 trillion
Krug ati abantu basanze hari ubuhombe bw'amafaranga agera ku miliyaridi igihumbi n'imiliyoni amajana atandatu y'amadora bivuye ku ndwara ya kanseri. Nibigaragara ko ayo mafaranga ari menshi cyane rwose. Ayo mafaranga yokoreshwa mu gisata cyerekeye amagara y'abantu. Kuvura kanseri bitwara amafaranga menshi cyane. N'umwimbu utakara kubera iyo ndwara. Etienne Krug ayoboye ibiro by'ishyirahamwe OMS ku bijyanye n'indwara zitandukira avuga ko mu kiringo kirekire kanseri yabonwa ko uwifashe uburuhiro bwiwe ari urupfu. Atangaza ko ivyo biriko birahinduka. Amenyesha ko abantu bashobora kwirinda kanseri mu kwirinda ibintu bishobora kuyitera nko kunywa itabi, gufungura ibintu atari byiza ku magara no kunywa inzoga. Avuga ko kandi hari ibintu byinshi bitegerezwa gukorwa kugira bifashe abanyagihugu baza barasuzumwe indwara ya kanseri.
It does not have to be a death sentence. There's a lot we can do in terms of
Krug ati kanseri ntitegerezwa kuba indwara uyifise itegerezwa kumuhitana. Hari byinshi dutegerezwa gukora ku byerekeye gusuzuma abantu hakiri kare no ku byerekeye kugira intambwe mu kuvura abayigwaye. Ku munsi wahariwe indwara ya kanseri ku isi muri uyu mwaka, ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ririko rishimikira ku kamaro ko kwisuzumisha hakiri kare. Ishyirahamwe OMS rivuga ko abagwayi bisuzumishije hakiri kare bakivuza badatevye bafise amahirwe menshi yo kurusimba kuri kanseri. Ishyirahamwe OMS rimenyesha ko indwara ya kanseri isuzumwe hakiri kare bizotuma bitazimba cyane kuyivura no gutuma abayigwaye bakira.
Chuti mukurikiye radio hejwe rya Amerika, turi hafi gusoza ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Tubanza ariko tubibutse muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Impuguke mu by'amategeko hafi ya bose baremeranwa ko iteka rya perezida wa Amerika Donald Trump ryo guhagarika by'igihe gito impunzi n'abandi bantu bava mu bihugu birindwi byiganjemo abayisilamu, urukiko rw'ikirenga ari rwo ruzagomba gufata icyemezo niba iryo teka ryarubahirije itegeko nshinga.
Ahandi naho ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe kwita impunzi ku isi HCR bigabisha ko ubuzima bw'impunzi z'Abarundi bari mu makambi y'impunzi mu bihugu bibanyi bubandanye butosekara. Igihugu cya Tanzania, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byakiriye impunzi z'Abarundi barenga 385,000.
Sekretari ushinzwe umutekano w'igihugu wa Amerika John Kerry yabwiye abadepite kuri wa kabiri ko yagomba gutinza ishyirwa mu bikorwa ry'iteka rya perezida Donald Trump rihagarika ingendo z'impunzi ziri muri gahunda izemerera kwinjira muri Amerika. Iryo teka rinareba abagenzi baturuka mu bihugu birindwi byiganjemo abayisilamu. Kerry yumva yaragombaga kubanza gufata akanya hakabanza kuvugana n'abagize Kongere ya Amerika.
Andi naho kuri uno munsi wa kabiri, Jovenel Moise yarahiye icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu cya Haiti. Aho ni mu gihe yari amaze imyaka ibiri igihugu gihanzwe n'ibibazo bijanye no gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu. Moise afise imyaka 48.
Abategetsi muri Afghanistan bavuga ko umwiyahuzi yagabye igitero cya bombe hafi y'urukiko rw'ikirenga mu murwa mukuru Kabul cyahitanye abantu batari munsi ya 20 gikomeretsa abandi bagera kuri 40. Abenshi mu bakozweho n'icyo gitero bivugwa ko ari abakozi bo mu rukiko. Mu bapfuye harimo abagore babiri n'umwana. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza niwe umaze imyaka myinshi ku buyobozi mu bijyanye n'ubwami. Yizihije isabukuru yubire y'imyaka 65 amaze ku buyobozi mu Bwongereza. Chuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri isaha naha bihumurije. Tukaba tuboneye akanya ko gushimira engineer Rashad Smith wadufashe ku buhanga bw'ibyuma, aho yarafatanije na Fatuma Karara Animasi wadufashe gushyira hamwe ibiganiro. Amakuru mwagejwe nange Eugenie Mukankusi
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza. Mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.